ఇది నీష్ గుడిగి అమెరికా. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 88 n'ibice bitatu na FM 104 n'ibice bitatu aho ni mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na metero 41. Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edirwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Mbahaye ikaze mu makuru yacu. Mu Burundi abayobozi ba za sindika barashinja Ministeri y'Ubuzima guhatira abakozi kwinjira muri sindika.
Gutera ubwoba uwo wese azohirahira akanka aterekana ko atashyigikiye uwo mugambi. Bibaye ngombwa indongozi z'ayo mashyirahamwe abiri zigafatwa zigatabwa mu mbuto.
Uwo ni Melance Hakizimana uyobora sendika y'abaforomo SINAPA mu Burundi, asobanura uburyo ubushikiranganje bw'amagara y'abantu buburabuza abagize sendika zabo. Iyo nkuru n'izindi zirimo ibibazo bijyanye n'ururimi rw'ikirundi ni mukanya mugume ku maradiyo yanyu. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na Aloys Bigirimana.
Urakoze Eddie Gwema, ndamutse n'abaduteze amatwi. Umuvugizi wa leta y'igihugu cya Gabon, Guy Bertrand Mapangu, yatangaje ko abasirikare bose kiretse umwe mu bagerageje gutembagaza ubutegetsi mu gitondo cy'ejo ku munsi wa mbere bose bahagaritswe. Mapanga avuga ko bane muri bo bahagaritswe, uwundi umwe akaba atarafatwa. Abasirikare bafashe iradiyo y'igihugu cya Gabon ejo ku munsi wa mbere ku murwa mukuru Libreville. Batangaje ko bafise imigambi yo gushyiraho inama nkuru yo kugarukira igihugu. Lieutenant Kelly Ondo Obiange yatangaje ko ubutumwa Perezida Ali Bongo aherutse gutangaza kuri radiyo vyongereje amazinda ku bushobozi bwiwe bwo kubandanya kurangura amabanga y'umukuru w'igihugu. Perezida Bongo mwamenya ko akiri mu gihugu cya Maroc ahariko araruhukira inyuma y'uko aviriranye mu bwonko. Muri Afrika kandi leta ya Sudani iriko irakoresha utwigoro twose kugira ihagarike ku nguvu imyiyerekano yadutse mu gihugu nk'uko byashikijwe n'umwe mu biyerekana bibwijwe rya Amerika. Uwo munyagihugu aba ku murwa mukuru Libre Khartoum atashimye ku izina ryiwe rimenyekana, yashikirije jo ku munsi wa mbere ko igipolisi kiriko kirahiga abagiye mu myiyerekano gikoresha n'inkombere kikanabasanga mu mazu yabo. Iyo myiyerekano yatanguye ku igenekezo rya 19 ukwezi kw'12, n'inyuma yaho leta idugirije ibiciro by'umukate. Abari muri iyo myiyerekano barenga 800 bakaba barahagaritswe mu gihugu cyose muri uko kwezi guheze, nk'uko bishikirizwa n'umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati Ahmed De Bilale. Basaba ko Perezida Omar al-Bashir atanga imihoho inyuma y'imyaka 29 amaze ku butegetsi. Abategetsi bavuga ko abantu bashika 19 bamaze gufira muri iyo myiyerekano, ariko Amnesty International yo ikabashikiriza ko bapfuye bashobora kuba hafi inshuro zibiri kuri abo leta ishikiriza. Abahashwa mu myiyerekano kandi Ubufaransa butekanya guhasha bikomeye abakora imyiyerekano batisunze amategeko, bikaba byashikirijwe n'umushikiranganji wa mbere Edouard Philippe ejo ku munsi wa mbere. Philippe yavuze ko hari amategeko ariko arategurwa azoba ameze nk'ayakoreshwa ku bagumuka mu bibuga by'umupira w'amaguru, babuzwa kwinjira mu mastade igihe baboneka ko ari intambamyi ku mutekano. Amenyesha kandi ko abazogira ibyo bonona nk'ugusanzaza ibyo basanze mu nyubakwa bazosabwa kubiriha. Imyiyerekano yiyamiriza leta y'Ubufaransa yabaye ku munsi wa gatandatu yatanguye mu mutekano, ariko mu nyuma ihindukamwo ubugizi bwa nabi, aho bamwe mu bari muri yo baturiye amapikipiki n'amazu y'uburiro bongera batera ibisigarira byabyo ku bapolisi. Iyo myiyerekano ikorwa n'abitwa Gilets Jaunes mu cyo gihugu cy'Ubufaransa, ikaba yatanguye mu kwezi kw'11 biyamiriza itegeko leta yashyizeho riduza amatagisi ku gitoro, mu nyuma ihinduka yiyamiriza leta muri rusange. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump avuga ko kuri uyu munsi wa kabiri ashikiriza ijambo abanyagihugu ku bibazo by'umutekano n'abanyagihugu ku rubibe Amerika ihana na Mexique imbere y'urugendo atekanya kugirayo kandi ku munsi wa kane kwirabira utwigoro turiko turakorwa two guhangana n'abimukira binjira muri Amerika mu buryo buteye kubiri n'amategeko. Trump yabitangaje ejo ku munsi wa mbere nyuma gato yaho umushikiranganje ajejwe kumenyesha makuru Sarah Sanders avugiye ko Trump ashobora kubonana n'abacungera umutekano kuri urwo rubibe rupima ibirometero 3,200. Urwo rugendo rwa Trump ku rubibe ruje mu gihe leta ishitse ku munsi ugira 18 ihagaritse imirimo bivuye kukutumvikana ku miliyari zirenga 5 z'amadolari y'Abanyamerika. Trump asaba kugira yubaka urubibe rwo kuzibira abimukira bava mu bihugu bya Amerika yo hagati bagomba kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Siriya bamesha ko bamaze gutegura ingene bazova muri ico gihugu, ariko bose ngo ntibagiye gutavuba urugamba n'umuhari w'iterabwoba wa Leta ya Kisilamu icyarimwe. Umuvugizi w'ubushirangange bwo kwivuna abansi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Commander Sean Robertson yabishikirije ejo ku munsi wa mbere. Robertson yavuze ko ubushikiranganje avugira atabisobanuro byinshi butanga ku mvo z'umutekano, ariko bari hari bimwe nk'ikirere ngo bishobora kuzotevya itahukanwa vuba ryabo basirikare. Ashikiriza kandi ko amakuru y'ibiranga minsi kwitahukanwa ryabo azoza arashikirizwa bivanye n'ubwinshi bw'ibikoresho bya gisirikare bibwirizwa kuzovanywa muri ico gihugu ca Siriya.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi tugejejweho na Alois Bigirimana. Amakuru yacu muri iki gitondo reka tuyahere mu Burundi, aho amasindika y'abakozi bakora muri Ministeri y'Ubuzima no kurwanya indwara ya SIDA SINAPA na SENTESE aramagana icyemezo cy'iyo ministeri kigamije gusenya ayo masindika kugira ngo hashingwe andi mashya. Umwe mu bayoboye ayo mashyirahamwe avuga ko gushaka kwinjiza ku ngufu abakozi mu mashyirahamwe ari ukwica amategeko agenga abakozi. Muri ministeri bo barahakana ko nta mugambi nk'uwo bafite. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Raymond Zimana.
Ayo masendika ahurikiyemo abakozi bakora mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu ko ari abiri SINAPA na SNTS yemeza ko abarongoye ubushikiranganji bakukira bariko bakora ibishoboka byose kugira ababurabuze ibikorwa by'ayo masendika. Mu gushinga sendika nshasha izokorohereza leta mu bijanye no guharanira inyungu z'abakozi bo muri ico gisata. Meranzi ya Kizimana arongoye sendika y'abaforoma SINAPA afatira ku nama yabaye mu mpera z'umwaka wa 2018 igizwe na bamwe mu ndongozi muri ubwo bushikiranganji hamwe n'abarongoye uturere tw'ubuvuzi, akavuga ingingo zazizwe ko zitorohereza ayo masendika.
Tuvuga nko kwinjiza ku nguvu abakozi bo mu gisata cy'ubuvuzi mu ishyirahamwe y'icaduka yitwa SINAPS yashinzwe n'ubushikiranganji gutera ubwoba uwo wese azohirahira akanka akerekana ko atashigikiye uwo mugambi. Bibaye ngombwa indongozi z'ayo mashyirahamwe abiri zigafatwa zigatabwa mu mvuto. Haciye hatangwa n'inkaratasi zo gutera kw'ibikumu mu kwinjiza abo bakozi muri iryo shyirahamwe kuvyo namibaye. Bamwe bamwe mu baganga bajejwe intara uburere bw'ubuvuzi n'ibitaro bamaze gutanguza ikigogo cyo gushira mu ngiro uwo mugambi ugayita.
Uyarongoye sendika SINAPA avuga ko intandaro ya byose ari ibiganiro bisabwa n'ayo masendika kubijanye n'amafaranga ategerezwa guhabwa abakozi. Akizimana akavuga ko ubushikiranganje bw'amagara y'abantu budashaka kumva hari ikibazo cy'amafaranga kibajijwe.
Hari ibibazo tugoma dushaka ngo tuganire, bakashaka bavuga bati ibibazo byose bitwara amafaranga ntimuzane, kandi ari ibibazo bifatiye ku mushahara w'umukozi. Aha tuvuga nk'imishahara y'ibanze twaravuganye ukundi dushobora guharura ibyo bivuze ucuba umwanzi. Hariho gusubiramo kw'imishahara y'ubuvuzi cyo twita rokasema, bategerezwa gusubiramo umukozi umwe wese bakaraba ku mapeta ageze ko aho umushahara wiwe ugera. Ibyo tubivuze bavuga bati wewe ugomba kugumura. Hariho ibibazo bijanye n'udufaranga batekerera umuntu agiye muri rotrete.
Mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza roho nyanganda SIDA barahakana ibyo bagirizwa muganga Jean Bosco giriko ishaka avugira ubwo bushikiranganje akavuga ko atantumbero nimwe abarongoye ubwo bushikiranganje bafise ikubura buzi bikorwa byayo masendika
ah kintu na kimwe ubushikiranganje bw'amagara y'abantu buri kubura kora cyanye no guhungabanya ayo mashira hamwe asanzwe ahurikiyemo abakozi bakorera muri buno bushikiranganje na cyane cyane abaforoma cyangwa gushiraho ayandi masendika twagomba tubahumurize tubamenyeshe yuko twebwe atakuboko na kumwe boba dufise muri ibyo nimba hariho abo babari babikora boba babikora ku giti cyabo nk'abakozi mugabo ko nta ntumbero n'imwe yatanzwe n'abarongoye ubushikiranganje
bijanye n'ibibazo by'akarenganyo mu kazi bivugwa nayo masendika nko kwimurira handa abakozi hamwe no gutanga akazi yatezunzwe amategeko uyavugira ubushikiranganje bw'amagara y'abantu avuga ko akazi gatangwa ku mugaragaro kandi yatezunzwe amategeko y'akazi
iyo bishitse naho akaba umukozi asubirizwa icyo gihe naho asubirizwa turaba mu basanzwe barazanye amadosiye mu basaba ubuzi bataba barashikiriwe icyo gihe
kubijanye na sendika nshasha igiye kuvuka mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu bavuga ko ivuka ry'amasendika ridatuma izindi sendika zihagarikwa kandi zose ziza ziharanira gateka n'inyungu z'abakozi nayo ku bindi bibazo bijanye n'amasezerano yabaye hagati y'amasendika n'ubushikiranganje muganga agira gushaka avuga ko hari ibitumvikanywe ko ibyo navyo akavuga ko bizobandanya biganirwa ko kugira byumvikanywe ko hanyuma bije mu ngiro i Bujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
banywanyi ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kudumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tugume mu Burundi ururimi rw'ikirundi rushobora gucika nk'izindi ndimi z'ahandi niba nta gikozwe ngo ruramirwe. Ibyo byavugiwe mu kigo cya kaminuza ya Leta y'u Burundi mu kiganiro kidasanzwe kuri ejo hazaza h'ikirundi cyateguwe na Leta y'u Burundi ihagarariwe n'umushikiranganji wa kaminuza n'ubushakashatsi. Ikiganiro cyari gishingiye ku guteza imbere ururimi rw'ikirundi. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka.
Twifashishije na cyane cyane ubuhinga bwa none kugira dushishire ikirundi ku rugero rw'izindi ndimi.
Uwo ni umushikiranganji Gaspari Banyankimbona ajejwe inyigisho za kaminuza n'ubushakashatsi ariko yugurura icyo kiganiro yari yaserukiye Leta y'u Burundi yagitunganije mu ntumbero yo guteza imbere ururimi rw'ikirundi aba n'abandi babona ko rusa n'uruko rurazimangana. Abigisha ba kaminuza na cyane cyane bo mu gisata cy'indimi bari mu babibona. Petero Karaveri Mukarabe umwigisha wa kaminuza anarongoye ikigo kijejwe imibano n'indimi mu ishuri kaminuza ndarabigisha NS ari mu bahamya ku kirundi kigeramiwe
rero turavye nabi ku munsi ururimi ruragenda nishyiraho kibazo ati ururimi rw'ikirundi rwifashe kute mu zindi haba mu mvugo nohera kuba kuru bajejwe inzego zihambaye muri iki gihugu benshi urabona ko babishaka kuvuga ikirundi muga ntibavuge mu kirundi bakavuga mu kirundi cy'akazuyazi cyangwa bakavanga n'urundi rurimi. Umukuru w'igihugu hari itegeko yasohoye bijanye n'ingene ururimi rw'ikirundi rwovugwa n'izindi ndimi bijanye zivugwa mu Burundi. Nicyo bita akademi rundi ni kuvuga urwego rukuru rwaba ingene ururimi rwokorwa n'ibyo n'ibirimwo. Mugabo ntirubirigwa bishyirwa mu ngiro ku itegeko yarisohoye mu 2014. Tubiraja mu ngiro ku mwami wa akademi rundi yariho. Mugabo ntibi dinamike. Mu kuvuga uri kurumbizaga n'abantu bavuga ubumbiza mu manza bavuga amajambo y'utuziyazi. Nta jambo rikatsuye.
Bamwe mu abatanze ibyigwa basanga koko ikirundi kigeramiwe n'indi mimva makungu nk'igifaransa n'icyongereza kimwe mu byofasha abarundi kubandanya bitwarari ku rurimi rwabo kavukire nuko gushirwa ku mbuga ngurukana bumenyi nka Google uri nyamitwe umuhanuzi ajeje kumenyesha makuru mu biro z'umukuru w'igihugu akaba najejwe iby'ubutunzi mu kigo kijeje gutuma tumana ko teyise ari mu batanze icigo
iyo ugiye kuri Google mu Faransa iramenya ahuri igaca iguha mu gifaransa wafata urugendo kaje mu Burusiya ukugura Google icyabanza kakodena mu Kirusiya kuko yibaza yuko uri mu Burusiya waje mu Bushino cyangwa handi niko bigenda uri mu Burundi rero ikiguha indimi hari igifaransa hari ikirundi n'igiswahili ariko ugiye mu Kirundi usanga ari kinyarwanda n'ukuvuga ko hari ikitarakoko
ubundi muhinga yaje ava mu gihugu cya Canada ni ntafatiro Patrice avuga ko ikirundi gihanzwe nuko hari ibintu bimwe bimwe bitagira amajambo y'ikirundi byitirirwa uwo muhinga yajezaniye abarundi amajambo y'ikirundi yitiriye ibihimba by'umutima
umutima uri mu dusaho tune udutwitwi tubiri n'uturombo tubiri madiyo nyama ikaba mu gikiriza cy'umuntu atumbereye n'irere ry'ukubamfu mukumutima utere ihagizi gutyo kabutere yamaraso mu uringa no mu mahaha habanza kuba ibi bintu bikurikira amaraso ashikira mu dutwitwi oreillette tukipfunyiranya amaraso abudisaganiriza kihindira mu turombo ventricule natwo tugaca tuyasubiragiza mu mitsi kwiye umubiri wose cyangwa amajya mu mahaha uko bigenda kose amaraso agenda agaruka mu mutima mugabe ikizi ico amaraso aturutse mu mitsi y'iburyo bw'umutima nayo ari bubabu bwawo ntavangana na rimwe
ikindi kizingamitse ururimi rw'ikirundi n'abanyamahanga bakoronije Burundi ivyo byemezwa na Jean Bosco Nzigamiye arongo ikigo Sebulab kijejwe guteza imbere imico n'akaranga ari no mu batanze icigo
hari gice twageze ko ikibazo nk'abakoronijwe n'ababiriki kuko bagiye kuraba imibereho yabize ngaha mu Burundi bafite impamya bushobozi zidasanzwe biragaragara ko hari aho usanga mu bwonko bwabo hari gisata kijanye n'imibereho y'ababiriki gusumba kuba umurundi uno munsi rero ntituje guheza ubushakashatsi mugabo tuje gusemerera ngo mwebwe muri ku ntebe y'ishuri ikirundi ni cyane naho muri ko muraja mutari ko muri ga mu kirundi
bamwe mu bari bitabye ico kiganiro babwijwe ijya Amerika ko bashima ico gikorwa cyatunganijwe na leta mu ntumbero yo guteza imbere no kugaruka ururimi rw'ikirundi cyo kimwe nabigisha bakaminuza nakindi basaba atari uko wese afite ico aterera kugira ikirundi kigenda kagirire yo kizana muri kaminuza y'u Burundi kugira hagire igikozwe kiboneka amazi atararenya inkombe ibujumbura mu kigo cya kaminuza y'u Burundi Evariste nziko banyanka ijwi ijya Amerika
Our voices Ijwi ry'Amerika ryatanguye ikiganiro gishasha kuri televiziyo ikiganiro Our Voices mu rurimi rw'icyongereza bisigura amajwi yacu Icyo kiganiro kigizwe n'abakenyezi bane baturuka mu mpande zine z'umugabane wa Afrika umwe muri bo aserukira karere ka Afrika y'ubuseruko Nije Oriane Tangishaka mumenyereye mu makuru y'ikirundi n'ikinyarwanda Mu kiganiro Our Voices tuyaga kubibazo bihanze umugabane wa Afrika bivuye ku byumviro n'ivyifuzo by'umukenyezi w'umunyafrika tuganira no kuyandi makuru yo muri Afrika kaze mwese abumvira ururimi rw'icyongereza turabararitse gukurikirana Our Voices kuri Facebook cyangwa kuri YouTube fyonda like na subscribe mwongere mugisangire na bagenzi banyu ku mbuga ngurukana bumenyi zose Our Voices
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari tuyakomereze mu Rwanda aho guverinoma yibukije abayobozi ko itazihanganira umuyobozi uwo ari we wese utanga imibare itari ya nyayo ashaka kugaragaza ko imikorere ye ari myiza. Ibyo byavuzwe na Minisitiri w'Intebe Edouard Ngirente. Ni inkuru y'umunyamakuru Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa.
Muri inama yahuje inzego zibanze Ministeri y'Ubutegetsi bw'Igihugu umukuru wa guverinoma n'izindi nzego bararebera hamwe uburyo imikoranire yarushaho kunoga mu rwego rwo gutanga serivisi nziza kandi yihuse igamije iterambere ku muturage Professeur Shyaka Anastase Ministeri w'Ubutegetsi bw'Igihugu atanga ikaze kubitabiriye inama yavuze ko muri rusange ikibazo kiriho ku nzego zibanze ndetse n'izizikuriye gishingiye ku mikorere n'imikoranire icumbagira
iryo horizo y'imikoranire hagati yacu haloko government family inzego zibanze cyo horizo turinoza ariko niryo rya kabiri imikoranire nizo nzego zindi sector ministries nabyo tubishyire mu bikorwa neza.
Iki kibazo cy'imikorere n'imikoranire idahwitse mu nzego z'ubutegetsi gikunze kuvugwa ari na kubutegetsi busaba ko cyahinduka. Umukuru wa guverinoma Bwana Edouard Ngirente atangiza iyi nama yibukije ko hari umuco utari mwiza kuri bamwe mu bategetsi cyane iyo bigeze ku mihigo aho bamwe batanga imibare itari yo bashaka kugaragaza ko ibintu bigenda neza. Ministre w'intebe yibukije ko hari amategeko ahana abantu nkabo.
Uyu muco utari mwiza bamwe bita gutekinika ugomba gucika burundu. Haba rero ngira ngo nongere nemeze ko guverinoma y'u Rwanda itazigera yihanganira umuyobozi wari wese uzatanga imibare y'ibikorwa itariyo. Ndasaba kandi buri muyobozi wese uri hano ko mbere yo gutanga imibare yajya abanza akabitekerezaho ndetse akagenzura ko imibare agiye gutanga isobanutse kandi huye n'ukuri kw'ibyakozwe. Aha rwose ndagira ngo twongere tubatinde mu byo tuganira byose uyu munsi. Imibare itariyo yangiza igenamigambi y'igihugu, ntabwo dukwiye kwemera kuyikoreraho na gato.
Mu mwanya muto itangazamakuru ryemereye gukurikira ibi biganiro humvikanye kutavuga rumwe ku nzego zitandukanye ku bibazo bimwe na bimwe. Ufatiye ku kibazo cy'imbuto n'amafumbire byagombye kuba bigezwa muri buri karere bitewe n'icyahagenewe, ababishinzwe basobanuriye umukuru wa guverinoma ko habayeho ibibazo ariko ko bitatuma umusaruro wateganijwe ugabanuka. Ni ibisobanuro byumvikana ko bitanyura ababihabwa. Nko mu mvugo ya guverineri w'intara y'Amajyepfo Bwana Emmanuel Gasana aravuga ko mu karere ka Kamonyi na Nyanza tegeka bari barizejwe kubona imbuto za soya n'amafumbire batunganya ibishanga amasahera mu kirere. Akibaza niba koko nta kibazo kizavuka mu musaruro.
Iyi mbuto ibuze wa muhigo w'imbuto ujyana n'ifumbire koko n'ubundi ya soya ugomba kuyifumbira. Rero ibyo mwavugaga uwo musaruro wa soya ntabwo ugiye kuboneka icyo gihe. Sinzi ko turishuwa niba utagiye gukora kugira igihe cyose ntacyo bihungabanyijeho muri stock yafuritse cyurite ya soya cyangwa se ibikoresho bya soya.
Ni ibiganiro umukuru wa guverinoma asa n'uwahise abona ku ikubitiro ko bamwe mu bagombye gutanga ibitekerezo ku bibareba batisanzuye maze abibutsa ko ari inama nyunguranabitekerezo rezo itagamije kubagenzura mu nshingano zabo arababohora.
Ariko nituba turana ko ari gishanga cyatwe namazi ntukivuge ejo umusaruro ukagwa hasi kujya kwisobanura nyo bitera ikibazo ngo uvuze umuntu ngo twari tuzi ko byose meze neza. Turelaxinge twese turelaxinge tuvuge ibazo uko biri tubiganire dufatanye metuhinde nkawe inama ya control ntabwo inama ya control. Nko iyo tuvuze ibazo by'amafumbire ngira ngo muzi neza ko turimo kugwana no gukemura ikibazo cy'amafumbire yavuze mbere aho leta yahombye miliyari 11 zivuye kuri miliyari 30.
Kuvuga itangazamakuru ryahise rihezwa, Madame Florence Uwambaje Maria, meya w'akarere ka Burera mu majyaruguru y'u Rwanda, hanze y'icyumba cyaberagamo inama yadusobanuriye zimwe mu mpamvu zishobora gutera bamwe kubeshya mu kiswe gutekinika.
Iyo inzego zose zidateguranye neza umuhigo ngo zikurikirane ziri hamwe ndetse na byandi byakagombye kuba byarabanjirije gutangira kumuhigo nyirizina, iyo bitakozwe ku gihe arimwe na rimwe ni nabyo bituma haba icyo kibazo cyo kugaragaza imibare itariyo. Ngira ngo nko ku bijyanye n'umuhigo w'ubuhinzi n'ubworozi tukavuga ngo kuri hegitari tuzavanaho toni zingahe, iyo rero ifumbire itabonekeye igihe imbuto ntibonekere igihe abahinzi batateguriye imirima ku gihe byanze bikunze ushobora kwibeshya cyangwa ukabeshya muri
Muri iyi nama kandi humvikanyemo ko inzego z'ibanze ziba zarahize imihigo ariko zigatinda kubona ingengo y'imari yagombye kuzifasha mu kwesa iyo mihigo. Muri iyi nama y'iminsi ibiri iri kubera mu Burugesera mu Burasirazuba bw'u Rwanda, abayiteraniyemo bararebera hamwe uburyo bashyiraho ingamba zituma imihigo y'inzego z'ibanze ishyirwa mu bikorwa neza kandi ku gihe. Baraganira kandi ku bibazo bikibangamiye imibereho myiza y'abaturage, kunoza imikorere, kurwanya ruswa n'ibindi. Intumbero y'ubutegetsi bw'u Rwanda ni uko mu mwaka wa 2024 umuturage yazaba ashima serivisi ahabwa byibura ku kigero cya 90%, byaba bivuye kuri 69% byo mu 2018. Ni imibare itangwa n'ubutegetsi bagira ubusa ijwi rya Amerika ibugesera mu Burasirazuba bw'u Rwanda.
U Rwanda rubatangaza ko rwatakaje miliyari zirenga 200 mafaranga y'u Rwanda umwaka ushize kubera ibiza. Aya mafaranga angana hafi na 1/10 cy'ingengo y'imari igihugu gikoresha buri mwaka. Abaturage basizwe iheruheru n'ibyo biza mu bihe bitandukanye bemeza ko bakeneye ubufasha. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Asumta Kaboya.
Ministeri y'ubutabazi yatangaje ko imyuzure inkuba n'inkangu mu mwaka w'2018 cyahitanye abantu 234 abandi 168 barakomereka. Iyi ministeri ivuga ko inzu 15664 zasenyutse, hektari 9412 z'imyaka ihinze zirangirika, naho amatungo 797 arapfa. Mu igenzura ryakozwe mu ture 15 mu gihugu hose twahuye cyane n'ibibiza yagaragaje ko gaciro kibyangijwe n'ibibiza ari miliyari 204 amafaranga akabakaba kimwe cya 10 cy'amafaranga ajya mu ngengo y'imari buri mwaka igihugu gikoresha mu nzego zose z'ubuzima. Habinshuti Philippe, umuyobozi ushinzwe gutabara bahuye n'ibiza muri ministeri ishinzwe ubutabazi, yemeza ko muri miliyari 204 zabaruwe hamaze kuboneka amagera kuri miliyari 9 gusa yo gukora yakoreshejwe mu byihutirwa.
Ariko tuvuga niba arimo ibikorwa nko mu bijyanye no kubaka amazu. Amazu yasenyutse, ntabwo amazu yose yasenyutse ingengo y'imari yahisiboneka kugira ngo ahite yongera gutangwa. Habaretse nk'iyo tuvuga nk'ingengo y'imari ya miliyari zigera kuri 7 kugira ngo akize mu bijyanye n'amazu, abantu bari babaye cyane badashobora no kwifasha, badashobora no kugira ndetse n'umuganda wagira aho wera kugira ngo bashakirwe n'ibibanza aho gusubira mu manegeka, ibintu nk'ibyo ngibyo haboneka ayo mafaranga ariyo arimo gukoreshwa ubu ngubu. Urumva hari abaturage bamwe bagiye bageza kwisanira gahoro gahoro, hari ibijyanye n'imihanda n'amateme byagiye bisanwa, n'ubwo harimo wenda ibitararangira gusanwa. Gusana ni ibintu nabyo bigenda, hari ibyo bisanwa bisanwa bikarangira, hari ibitegereje ko babone ku bushobozi, no harimo n'ibizagomba gushyirwa mu igenamigambi ry'ibyuma gutanga kugira ngo bibashe gusanwa mu buryo.
Kugeza mu byangiritse byabaruwe igice n'ibirongera gusanwa, abaturage bahuye n'ibibiza bavuga ko bakomeje guhura n'ingaruka zasizwe nabyo.
Nuko ubwo uwo muyaga wakoze itsembatsemba zo gutsemba intoki, amapapayi yaramanutse yose, nta papayi uzongera kubona hano mu isoko. Mbese imyumbati byararangiye,
nta bigori, nta bitoki, byarangiriye hasi byose. Inzara irahari nyine hejuru y'ibyo bitoki n'ibigori byose byaguye.
Inzara izakwica, inzego z'ubuyobozi zikwiye kudufasha, namwe mukatuvuganira kugira ngo inzego z'ubuyobozi zidufashe.
Mu byihutirwa byagiye bikorwa haboneka ibikorwa byo gusana amazu y'abaturage rimwe na rimwe aba yarangijwe n'iyi mvura, ariko abaturage bagasanga hari ibindi bibaremereye, cyane cyane abari baritabaje amabanki mu buhinzi bwabo. Ingero n'imyenda bagiye bafata muri banki bagura imbuto cyangwa amafumbire, kugeza ubu batibaza uko bizagenda ngo basohoke muri iki kibazo.
Dore ikibazo twahuye nacyo, ni ukuvuga ubu ubuzima burasa n'ubwahagaze, kandi kredi iyo uyifite uba witeguye kuzishyura mu mitungo ufite. None ubu biragenda bite? Tugiye guhemuka kandi twari inyangamugayo.
Dufata n'amafumbire, ibigori turabihinga, ibigori biradupfana kubera izuba. Icyo kintu ntabwo bari kukivugaho, kandi ayo mafumbire ni itegeko kuyishyura. Tukibaza ngo kubera ko izuba ryatse tuzishyura iki k'ibigori byadupfanye? Ikindi, abantu twese ubukungu bw'abakene ni isuka. None rero byarasenyutse byose, ibigori byarapfuye, kandi bakatubaza ngo ifumbire tuzayishyure kandi twarakingishije ibigori.
Ubwo bigoranye kumenya igihe biza bizazira, leta yari yatangiye umugambi wo kwimura abaturage batujwe ahantu habashyira mu kaga, ariko leta igasaba abaturage nanone gusabwa gutura ahabugenewe, bakirinda kubaka mu manegeka. Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu Gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Shuti mwarimu duteze amatwi igice cya mbere cy'ibigano byacu byo muri iki gitondo, na hakirangiriye mwizina ry'abagenzi banje bose mbashimiye mwese ko mwaduteza amatwi. Nshimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro uwabishyize hamwe ni Fatuma Alimasi Kalala. Amakuru yo hirya no hino ku isi mwagejweho na Aloise Bigirimana, naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema wari uyoboye ibi biganiro. Mukomeze muryoherwe na gahunda za Radio Ijwi rya Amerika.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.